Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro za kino gitondo kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe. Amakuru tubafitiye uno munsi tuyahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahere kuyavugwa mu karere ka Afrika. Abantu bashika 11 barishwe n'umuhari witwaje ibirwanisho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi wa gatatu. Ibitigiri bice bishikana ku bantu hafi 70 bishwe muri ako karere kuva mu ntango y'iyindwi. Umukuru w'igisagara cha Mungwalu Jean-Pierre Pikirisende yavuze ko abimba ubutare bw'inzahabu 11 ari biciwe muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko kandi bishwe n'umuhari witwa FPIC. Aba biyongereye ku bandi bantu 53 bishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana mu mihana ibiri iyo muri Ituri. Ubwicanyi bwahitanye abantu benshi ku munsi umwe kandi bukekwa kuba bwakozwe n'umuhari ADF. Ishyirahamwe mpuzamakungu rihurikiyemo ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie ryarakuye Mali muri uyu muryango ejo ku munsi wa kane inyuma ya kudeta igira kabiri yabaye muri icyo gihugu mu mwaka umwe. Ariko iryo shyirahamwe ryagumanye imigenderanire na Mali mu migambi igamije gusubiza igihugu ku rutonde rwa demokarasiya. Icyo gihugu cyo mu karere ka Afrika y'uburengero cyaranakuwe mu muryango w'umwe bwa Afrika hamwe no mu ishyirahamwe ry'ubutunzi ry'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ubufaransa ejo ku munsi wa kane bwavuze ko buhagaritse ibikorwa bya gisirikare bwahora bukorana n'icyo gihugu cya Mali.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu, inama nshingamateka na Sena muri Denmark ejo ku munsi wa kane zaremeje ingingo yo kwimurira abariko barasaba ubuhungiro muri icyo gihugu mu kindi gihugu cyo hanze y'Uburayi. Iyo ngingo izoha uburenganzira leta kurunga ikabasaba ubuhungiro mu bihugu baba barafungiwemo aho amadosiye yabo azosuzumigwa. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR, ishyirahamwe rya Buraya hamwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaraneguye uyo mugambi wa Denmark. Bavuga kute kubiri n'imigenderanire mpuzamakungu kandi udatomora ingene agateka ka muntu k'izo mpunzi kazokingigwa. Naho iturukanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press ryashyikirije ko umushyikiranganji wa mbere wa Denmark yavuze mu bihe byo kwiyamamaza mu matora hamwe no mu kwezi kwa mbere ko yifuza ko Denmark itosubira kubamwo abasaba ubuhungiro. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yarashyize ahabona ejo ku munsi wa kane umugambi w'incanco za mbere zingana imiliyoni 80 za COVID-19 Amerika izokwiragiza ku isi imbere y'ukwezi kw'indwi kuza. Ibice 75% kwijana by'izo ncanco bizotangirwa mu mugambi mpuzamakungu COVAX wishinze gufasha ibihugu bitishoboye kuronka incanco. Perezidansi ya Amerika yavuze ko izo ncanco zizoca mu mugambi wa COVAX zizohabwa ibihugu byo muri Amerika y'Epfo, ibyo muri Karayibe, ibyo mu bumanuko hamwe n'ubumanuko bushyira ubuseruko bwa Aziya hamwe na Afrika. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko ashimye cyane uwo mutima wo gufasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze ejo ku munsi wa kane ko rifise icyizere ko umugera wa SIDA uzoba waranduranywe n'imizi mu mwaka w'2030. Ni nyuma y'imyaka 40 umuntu wa mbere agaragaye ko yawanduye. Ikigo cya ONU cyita kuri SIDA cyavuze ko hafi ibihugu 40 ku isi biriko birakurikiranirwa hafi kugira SIDA izo yagabanutse mu banyagihugu bavyo ku rugero rwa 90%. Muri ibyo bihugu harimo 9 byo mu buseruko hamwe n'ubumanuko bwa Afrika.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguye ukabuheje kudushikiriza haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijuru rya Amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'iyaga bigari turafitiye ubunaho. Urwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi rwishimiye ico rwita inka buzo ya leta mu kwitunganiriza imigambi iri kwibatuma bavavanura no kuzera inze mu buzi bwa leta, ariko barasaba bashimitse ko imvugo yozirajana n'ingiro mu migambi imwe babemerera.
Byukuri leta irahimiriza urwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo rwikorere imigambi yayo ureke kuzera inze, cyane cyiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganiriza imigambi mugabo ugasanga kubafata mugongo ni kibazo.
Aba ni bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo iri mu buseruko bw'u Burundi muri make kandi mu gisata c'impunzi y'abarundi babandanya guhunga ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera ikibazo c'inzara. Ibi byose turabirambura mu kanya isase muri hagufi y'amaradiyo yanyu. Igice cha kabiri cy'amakuru yacu turafitiye muri kano gatondo tubwihere mu Rwanda aho bamwe mu bakora bucuruzi buto buto gambukirana imbibe ku mupaka wa Gisenyi Goma uzwi nka Petite Barrière bavuga ko naho leta y'u Rwanda yafashe ingingo yo kongereza igihe igipimo cha COVID ya 19 kimara mu rwego rwo kuborohereza hari ingorane zirimo kutagira impapuro z'inzira zikibabereye inzitizi. Murabyumva mu nkuru ya Jean-Baptiste Ndabananiye yavuganye na bamwe muri abo bacuruzi.
Leta yafashe icyemezo cy'uko igihe cy'igipimo cya virusi ya corona abakora ubwo bucuruzi bagomba kwipimisha mbere yo kwambuka kiva ku byumweru bibiri kikagera ku kwezi. Iki cyemezo cyamenyekanye kuri uyu wa mbere ahantu hatandukanye mu mujyi wa Rubavu twumvaga abaturage banyuranye bavuga ko icyo cyemezo cyafashwe. Byanavugwaga ko abakora ubu bucuruzi batagomba kuba bari mu matsinda kugira ngo bambuke nk'uko byari bisanzwe ibimeze. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika mu kwezi gushize mu ntangiro bagaragaje ko politiki yo kuba mu itsinda kw'abakora ubu bucuruzi itari nziza. Ibi byatumye Ijwi rya Amerika inyarukira kuri Petite Barrière kuri wa kabiri mu gitondo kugira ngo irebe uko bimeze. Gusa Ijwi rya Amerika yasanze aba bacuruzi n'ubundi bagisabwa kuba bibumbiye mu matsinda kugira ngo bemererwe kwambuka. Iyi ni politiki yashyizweho nk'imwe mu ngamba zo kurwanya COVID-19. Abaganiye n'Ijwi rya Amerika barinubira iyi politiki bakavuga ko ari imbogamizi ibangamye.
Mu masigera atambuka kubera ibipimo twese pase ndayifite, ariko kubona igipimo ntabwo byoroshye. Twageze batubwira utari mu ishyirahamwe ntabwo turamupima batugarukiye.
Sinjya nambuka bitewe n'uko iby'amashyirahamwe nabonye ntabishobora kubera ubushobozi bukeye. Ishyirahamwe gatangiye ubwa mbere gatangira ku buntu bigeze hagati baca amafaranga no kwinjiramo bagucaga nk'ibihumbi 20 hari naho wajyaga bakaguca 30 kandi bakaguca 10 njye nagiye banca 20.
Umva ikibazo
ni icy'amashyirahamwe cyane cyane
afite amarese pasi mashyashya abashakira ubuvugizi nabo bakambuka nk'uko natwe twambuka kubera ko batari mu mashyirahamwe ari abo bari bari kujya kwipimisha bakaba ngira
abananiwe kujya mu matsinda kubera kutabasha kwishyura ayo mafaranga bacibwa n'abafite igishoro cyenda kungana n'amafaranga bakwa n'ayo matsinda. Abo n'abafite igishoro kiri hagati y'amafaranga 20,230 basaba rero ko iyi politiki yakurwaho. Ikindi bavuga ko kibabereye ingorabahizi ni ugukoresha uruhushya rw'inzira rw'igihe gito pass. Bongeraho kuri uru ruhushya rumara amezi nk'abiri n'igice kandi ko bishyura 12,000 kugira ngo barubone. Aba bacuruzi n'abakarani barasaba leta kubareka bakajya bambukira ku ndangamuntu nk'uko byahoze imbere ya virusi ya corona kuko bemeza ko atari buri wese wabona ayo mafaranga.
Ntacyo byahinduye kubera ko yuko twari twishimye kuko barakoresha irangamuntu twese twishimye. Iko twasaba ubuvugizi tukambuka n'irangamuntu 12,000 ntabwo ari umuntu wese ubibona nta kazi gahari benshi baricaye
nabuze n'akazi baturekuye tukajya turambukira ku marangamuntu byaba ari byiza.
Niba ngo nta 12,000 ufite
ndabyo
mugu dukoreye n'ubuvugizi irangamuntu ikongera ikambuka
hano nzera twishye kandi bagomba kutuvugana tukambuka ku irangamuntu ku byaba bisanzwe
12,000
ngenda nabasha kubibona.
Leta ikomeze yagure ku buryo n'irangamuntu
umuntu azatambuka ikagenda
nge nabuza ayo kwishyura rese passe
nge narambukaga nishyura igipimo n'aya amafaranga ya rese passe ariko naje kubihagarika naje kureba ndavuga ni aho kugira ngo nzaje nkora ninjiriza gusa leta amafaranga nange ntafite inyungu
uherutse yongeyeho ko yasuzumye agasanga amafaranga yakoreraga yarayo kwishyura igipimo na rese passe gusa abacuruzi n'abakarani bambukaga umupaka mu rwego rw'ubu bucuruzi batakibasha kwambuka bavuga ko imibereho mibi ibarembeje aba ni bamwe muri bo
nzira twishye twese tumeze nabi kugira twayibona gute
ntabwo urishyura mitiweli kugeza
ubu ndayo nayishyura ariko ndakoze se uko twaditsinzwe n'umupaka turugwe n'abana barindwi tujyaga rimwe ku munsi twajyaga kabiri ku munsi
njyaga ari wacu bambereje ibyo kurya niyo bandunze ni ukuri ku Imana ifite umugore n'abana mbere ngikora narabonaga ng'ibihumbi icumi mu minsi ibiri ngahereza mu rugo bagahaha bakarya
ntago icyumweru gishiraho buri munsi ariko ndi kurya mfite urugo umugore n'umwana umwe
ijwi ry'amerika yasanze koko icyemezo cyo kongera igihe igipimo cya covid 19 kimara ari impamo baba ari ababasha kwambuka baba ari n'abatambuka bose barishimira igihe cyazamutse aba ni bamwe mu bambuka bavuga ko iki gihe kizajya gishyira babonye andi mafaranga 5,000 yo kwipimisha ikindi gipimo cya virusi ya corona
mbere cyashyiraga vuba ukabona gishyize bwangu iyo minsi 30 iradufasha
twepimishaga ibyumweru bibiri cyo twashimiye leta nuko yashyize ku kwezi hono wenda amafaranga turi gutangaza ajya yagaruka
twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga kuri ibi byifuzo by'abakora ubu bucuruzi kuri uyu wa gatatu twanyarukiye ku biro by'aka karere ariko dusanga abayobozi bako badashobora kuboneka ku mugoroba twahamagaye umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Pacifique Ishimwe atubwira ko yari buduhe nyuma amakuru arambuye kuri ibyo byifuzo twagerageje kumuvugisha kuri uyu wa kane ariko ntiyatwitaba cyakoze kuri uwo mugoroba yaramaze kutubwira ko ibyo byifuzo biri mu byo bateganya kuganiraho muri iyi minsi ariko ko yari kudusobanurira nyuma ijambo Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu Rwanda twerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'abarundi zibandanya guhunga ikambi ya Rusenda zerekeza mu gisagara cya Uvira kiri mu burasirazuba bw'ico gihugu ibi biva hanini ku kibazo c'inzara kibandanya kubugariza hanze ikambi y'agategekanywa Kavimvira hari impunzi zirenga 500 zifuza gutahukanwa mu Burundi mugenzi wacu Vidaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyari byifashe
Izi impunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo zikambitse hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu birometero bine uvuye ku mupaka wa Gatumba uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi uhageze usanga zimwe muri izi mpunzi ziryamye hasi izindi ziri ku ibarabara mu gihe izindi nazo ziri guteka ubugari izindi zishigisha igikoma cyo guha abana Butumi Denise yarasanzweho mu mudugudu wa 50 mu nkambi ya Rusenda yageze akavimvira kuri uyu wa kane anyuze mu kiyaga cya Tanganyika arashaka gutahuka iwabo mu rugombo kuko yari arambiwe n'ubuzima bubi yari abayemo mu Rusenda
murabona mu Rusenda ntibadupfokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakadubara gutuka ngo nimugendi wanyu nimugiri wa mwavuye wagenda mu murima w'abantu ngugiye gusoma misombe ukazibona inkoni ku bitugu urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara rero bahisemo kuvugana ati reka twigire kuko hako abantu baguma bapfira ngaha reka tugende n'abasigaye bagwa twe twabuze itike ati twe batwagenda hari abari kubaragurisha impuzu kugira baronke itike yo kubazana
akavimvira akomeje kugera izi impunzi zirimo ziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo gushaka inzira yo gutahuka zinyuze aha muri iki kigo cya Kavimvira bitewe n'uko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ntibyakunda ndetse ko hari n'izirangiwe n'imibereho itari myiza zibayemo
cye cyatumye nza naranditse ngo mpunguke izina ndaribura
ibintu byose nagurishije inzara ikiranyica n'abana cyanda vuga ati rekanekerenze ama cyo dufaranga twose njandariha njando nkayitike cyanda yeje yakavuta naje ngoti cyakavuta mu gihugu cy'u Burundi aho nabuki aha turi tunyene twaza yitunye dukenze turi ko turi bacyishye turi ndi batuze badikora
bo twaba turi kwihungura bivanye n'inzara duce bagupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere tatusangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo tushatifata inyiga tuko kuri byose rero reka turabe uburyo twofuma tujya kugwa iwacu dusabe kuko twazabye n'ubuhunguzi barabutwimye
izi mvunzi zirigwa hanze zikarara hanze y'ingambi ya Kavimvira zivuga yuko usibye kuba zitari gufungurirwa zifite n'ikibazo cy'indwara zishobora guturuka ku isuku rike
ibibazo biri ahantu katasigitano nano kuba batambuka amamoto imiduga abana nabo barasabagira n'uruzuba bishobora kuzana amagwara yakubyo atakina amawese bari yaranje bakaje ariko ntibiborohereza ntibabemerera neza nta kintu na kimwe yaba abantu bari ndani bari hanze nta kintu na kimwe kinjya gihari kubwo kujya rero bikaca bigorana kugira abantu baronkerashe
umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Busenda Didier Numbi wa Numbi yemeza yuko izi mfunzi zikomeje kuva muri iyi nkambi ariko nta mubare w'izimaze gutaha bari bamenye ku ruhande rwa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira aho izi mfunzi ziri guhitira bavuga yuko bamaze kwakira izirenga 500 zirimo izo mu nkambi ya Rusenda na Murongwe gusa umwe mu bakozi bakorera komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira yavuze yuko hari urutonde bagiye gukora rw'impunzi zizatahukanwa mu Burundi mu cyumweru gitaha Gusanti yavuze nimba ari zisanzwe mu kigo cya Kavimvira cyangwa ari zavuye mu Rusenda ni kenshi izi mvunzi zo mu ngambi ya Rusenda na Murongwe zagiye zifuza gutahukanwa mu gihugu zikomokamo cy'u Burundi ntibyakunda bitewe n'uko ibarabara rihuza Rusenda na Uvira byafunzwe kubera amazi yarengeye ikiyaga cya Tanganyika nubwo izi mvunzi zivuga yuko zihunga ingambi ya Rusenda kubera ikibazo cy'inzara kuva mu mpera z'icyumweru gishize ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU ryatanze amafaranga y'amezi abiri yo kugura ibiribwa ku mvunzi z'abarundi zo mu ngambi ya Murongwe na Rusenda ni nyuma y'amezi yagera kuri atatu iryo shyirahamwe ryari rimaze riratanga ibifungurwa kuri izi mpunzi mwamenya yuko mu ngambi ya Rusenda haba ari guha impunzi z'abarundi zirenga 30,000 naho mu ngambi ya Murongwe hari impunzi zirenga 900 ndedasengavu ku bwaradijwe igihe Amerika ubuvira mu Mutara Kivuyeho
turabaramukije bakunzi namwe banyoni bishwe igihe Amerika ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushyikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nanabije ku masonga ngitangura rumwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi rurashima ico rwita utwigoro leta ikora mu kubahamagarira kumenya kwitunganiriza imigambi y'iterambere batarinze kurindira ubuzima butangwa n'iyo leta ariko barasaba ko rimwe na rimwe imvugo zirajwe na ningiro ino nkuru Ijwi Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
nkuko bivugwa na bamwe mu rwaruka rwo mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi muri rusange barashima inyigisho bahabwa n'abajejwe intwaro mu bijyanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere batanga akarorero ku nyigisho mukuru w'igihugu Vasite Ndashimiye akunda gutanga kugwaruka arusaba kudahanga amaso leta ngo ihe akazi mu gihe baba bafise ubumenyi bakuye mu mashuri bwo bafasha kwiha akazi ndetse no kugatanga
ugaruka n'abantu bakunda kunezerwa arose amafaranga imvira tereka ngure telefone nziza ikangura impunzi igezweho ariko kuvaho izo nyigisho leta itangiye kuzira irahereza inyigisho ugaruka barabigisha ko ushobora kugura igitungwa ukacorora ako utangura kugura telefone bakakwereka yuko ni wagura igitungwa ejo kidogushitsa ushora kugura telefone ikagushitsa ushora kwigurira ipantaro utarinze kuzenze abavyeyi canke incuti n'abagenzi ico nyigisho rindi ko ndaraba ziriko zirafasha ugwaruka gukanguka kugira ngo bamenye bati ejo mbega nzobaho gute.
Ariko kandi ugo gwaruka ruvuga ko inyigisho zidakwiye mu gihe leta itabafashije mu kabaronsa imitahe kandi mu mugambi wa leta harashizweho ibanki y'ugwaruka gushika uno munsi iyo banki bamwe muri ugo gwaruka bavuga ko batabona ikintu kirafasha biboneka mu gushigikira imigambi iterambere mu gwaruka
cyukuri leta irahimiriza ugwaruka ko rukura amaboko mu mpuzu ngo gwikorere imigambi yayo ureke kuzerinze cyo nishiza cyane mugabo leta iravuga ati bitunganyiriza imigambi mugabo gasanga kubafata mu mugongo ni kibazo iyo banke rero bije yaje kugwaruka cyukuri twebwe twavuga tuti kumbure ije nk'inyishu kugwaruka ruri ku kiviri ufite ibyo ariko rurakora mugabo nko kuva bayuguruye gushika ni isaha cyukuri ndibaza yuko bije itaraha amafaranga aba ugwaruka sinzi rero yuko iyo bireka gutanga amafaranga uko bwa yoba itarabitunganya neza sinzi mugabo twebwe turiteguye umunsi n'umunsi twokumva yuko iyo banki y'ugwaruka iriko iratanga ingurane tukaja kuzisaba
ku rundi ruhande hari bamwe mu gwaruka bavuga ko iyo banki y'ugwaruka bayumvise mu migambi ariko batari bazi ko ije yaragiyeho ubwo ruhande rugasaba ko yokorohereza ugwaruka mu kubaronsa ingurane ku nyungu zitavuna
ibijyanye n'iyo banki y'ugwaruka mu bisanzwe twege ino mu karere kino twege bari kubarigisha gusa inyigisho besi ntizira hakwira cyane kugira ngo ugwaruka rugijuke ntituramenya ingene izokora baratubwiye yuko hari buho ibizoba kuziganya no kuguranana ariko twe ntitwari bwo tumenye ko irahari nimba aragiye ko twosaba ko ugwaruka urabona ko ugwaruka turagera aho rwigejeje ntibafatire ku gitigiri kirekire bagasaba nk'inyungu nke kugira ngo uwo ari we wese ashobore kwinjira bivanye n'uburyo afite
naho kubona leta iguma isaba ugwaruka kwiyungunganya ariko atanga uvuze ko bashigikira mu bijanye no kuronka imitahe yobabera umushinge mu bikorwa by'iterambere bariko barashira mu ngiro ugo gwaruka rubona ko ari intandaro yotuma badekigwa mu migambi yabo
sinovuga ngo ugwaruka niko rurakora aho ugwaruka ruriko rurakora kandi ku murindi munini ya kubera ihemirizwa mugabo uzosanga rutera rudemukigwa kubera uko kuntu leta novuga itariki irabishyira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo natwe dushobore abantu basita mikoro make dushobore kuronka utwa kideni kugira ngo turisabe bayiduhe amaturisubize icya kabiri novuga ku banki bije nirabe imigambi bajene turi nayo turayifise nirabe ishyire mu ngiro mu maguru mashya tugifise ingoga zo gukora kugira ngo dushobore kuyungunganya iyo mitahe tuyironke
ubwo gwaruka rurasaba ko imvugo ya leta yojana n'ingiro ibanki y'ugwaruka igatangura guha imitahe ugwaruka ruri ku kivi kandi ku nyungu ntoya nk'uko leta yabibijeje
icyo kugira akamaro kuto kwigoro ni uko ugwaruka gushyira mu ngiro ibyo ariko rurabwirwa hanyuma n'iyo banki y'ugwaruka nayo igashyira mu ngiro ibyo yiyemeje imbere yuko itanga ivuga ko itange ingurane kugwaruka rufise imigambi iriko rurakora nibaza ko noneho yotangura ikabishyira mu ngiro tukabibona bikava mu majambo bikaja mu ngiro hanyuma imigambi igatera imbere n'igihugu muri rusange igatera imbere
ibanki y'ugwaruka bije banque d'investissement pour les jeunes mu gifaransa yuguruwe mu ntango z'uno mwaka intumbero y'iyo banki kwari ukorohereza ugwaruka mu kururonsa ingurane ku nyungu nke amakuru dukura muri bije amenyesha ko mu minsi ya vuba bazohingurana ugwaruka hashizwe imbere abiyunze mu mashyirahamwe y'iterambere
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagi.
mwakire mwisanzuye kwizwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igisata cha sport imbere yo gusozera ano makuru mu kiringo kiri munsi ya mezi abiri umurwa mukuru w'Ubuyapani Tokyo uzokwakira imyino za Olympic naho umwanya utera wegereza haracari igipfungu n'ibizigizigi ku ruhande rwibaza ingene zizotunganywa muri bino bihe bya COVID ya 19 abazitegura bemeza ko atakizo zisivya abanyagihugu b'i Tokyo aho zizobera ziramutse ziba bakavuga yuko badatekaniwe kubera impungenge zikiza cha COVID ya 19 mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye umurundi akurikiranira na hagufi nkino aba mu gihugu cy'u Sweden yatanguye amubaza uko abona iki kibazo
Icyo ni kibazo kidasanzwe bigoye no kutishura muri uno mwanya kuko uravye twebwe turabikurikirana dukurikirana makuru kumbure yabariko barategura izo nkino aricyo gihugu cy'Ubuyapani ugakurikira makuru ava muri Komite International Olympique nayo itunganya izo nkino za Jeux Olympique ugakurikira makuru y'abanonotsi cyangwa abakinyi bategeza kuzokwitaba izo nkino biraboneka yuko hari amakenga ku mpande zo bigoye kumenya neza nimba izo nkino zisigaje iminsi 50 zizohava ziba kuko mu Buyapani bavuga yuko ikiza cya COVID-19 kikiriho kandi ibitigiri bibandanya byiyongera ibyo rero bigatuma abatari bake bagira amakenga yuko izo nkino zishobora kutazoba kuko hari n'abategerezwa gufata mu mugongo izo nkino abo bita abapartenaire bamaze kubivamo bavuga yuko iki atari gihe cyiza izo nkino zuba kubera bashyira imbere amagara y'abantu bose babuye isi yose bakwitaba izo nkino
turutse abariko batwumviriza ko izo nkino zasibishijwe zigizweyo zari kuba zabaye mu mwaka urangiye mwaka w'2020 ku bwanyu ni kuki leta y'Ubuyapani itafashe ingingo zose zikomeye zo kurwanya ikiza cya COVID kugira umwaka ukurikira uyu mwaka turimo 2021 zishobore kuba
kose igihugu cy'Ubuyapani igihugu kidasanzwe ni igihugu kiri mu bihugu bikomeye ku isi na cyane cyane no kubijyanye no kurwanya icyo kiza cya COVID-19 bari bagerageje uko bashoboye ariko rero bagaca babona kwakira abantu bavuye ibice byose by'isi bavuye mu bihugu bimwe bimwe kumbure bitakomeje ingamba zo kwirinda iki kiza cya COVID-19 kubakira barabona yuko nabo nyine byo batera ikibazo kuko nabo nyine batarashobora guhagarika neza uwo mugira wa COVID-19 hanyuma ikindi nacyo cyugarije izo nkino ni kubera gushika uno munsi hari abanonotsi cyangwa abakinyi batararonka za minima ziremerera kwitaba izo nkino za Jeux Olympique kubera iki kubera hamara amahiganwa atari make yagiye arasiba ayandi yungurijwe ku yandi masango aho rero ugacutsanga abagiteze amaminima muri ayo mahiganwa ntibakiye cyangwa amahirwe basigaranye ni make cyane
abanonotsi ku bwanyu mwibaza bahagaze he ubandanya bimenyereza harabavuga ngo babandanya abandi mwumva mumenga baragonanwa batazi neza ko izo nkino zizoba cyangwa zitazoba abazitegura bo bavuga ku ijana ku ijana ngo zizoba ariko abanyagihugu mu Buyapani barabigwanya bikomeye ni kibazo gikomeye ku banonotsi ubona muri ibyo byose bahagaze
umuntu yumvirije abatari bake muri abanonotsi cyangwa abakinyi bakomeye isifise benshi barafite amakenga kuri izo nkino nabo nyine basaba abazitunganya yuko boraba bagashyira imbere nyabuna amagara y'abanonotsi amagara y'abazoba bari mu Buyapani kugira izo nkino be barazungurije ku yindi sango kandi bongere barazungurize inyuma cyangwa barabe bazihebe barindiriye iyindi myaka itatu iri imbere mu 2024 ariko rero biraboneka yuko gushika uno munsi na komite d'organisation y'Ubuyapani itarumvikana ijana ku ijana n'icyamwe mpuzamakungu rya komite international olympique ku bijyanye n'itunganywa ry'izo nkino nimba zizoba ijana ku ijana cyangwa izo nkino zitazoba iteguro gushika uno munsi bitaragaragara ijana ku ijana yuko inkino zizotangura ku igenekerezo zari zitegekanijwe gutangurira ko ijana ku ijana
yego ni kibazo kirimo amahinyu menshi no kurindira mu gihe hasigaye munsi y'izondwi 8 gusa ngo izo nkino zitangure i Tokyo mu Buyapani turabashimiye murakoze
murakoze cyane
Akarino gaduce dusozera makuru ya mbere twatwafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro mari kumwe na Jean Diane Ninahazwe yakoze igirwe maraduhagarike na Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi yacu twaza kongera mu biganiro biri imbere mu kurindira mubandanye kugira umunsi mwiza manyi no mu byanyu mwongera mutangura weekend nziza.